ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme aho bari hose ku isi muri rusange. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kuno kwezi kwa gatatu ku mwaka 2021 ni ukwezi isi isanzwe ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Neza na neza uwo munsi uhimbazwa ku itariki 8. Ariko amashirahamwe n'imigwi itandukanye aho bari hose ku isi bafata akanya bagahimbaza uwo munsi muri uku kwezi nyene. Abakenyezi b'abarundikazi nabo nyene ntibasigwa inyuma. Aho bari hose ku isi nabo nyene barafata akanya bagahimbaza uwo munsi bakagerageza kuraba akamaro kawo, icivugo cawo, kugira ngo nabo nyene bifatanye n'abakenyezi ahariho hose ku isi mu kuhimbaza no kuwibuka. Kuri uwo munsi rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ndi niteka ryo kwakira bamwe muri abo bakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye y'isi. Ndi kumwe na Eveline Nikuze ari mu ntara ya Maputo mu gihugu cha Mozambique. Ndi kumwe kandi na Ella Mugisha nawe nyene ari muri Mozambique mu ntara ya Nampula. Ndi kumwe kandi na Aline Tubisabimana ari muri Arabie Saoudite. Kandi rero nkaba ndi kumwe n'umuyobozi w'abarundikazi baba mu mahanga Ella Uwimana asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas. Reka nakire batumire bacu mpere kuri Ella Uwimana. Ella Uwimana, ndaguha ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane Madame Oriana kuri ukano kanya kadasanzwe muduhaye, na cyane cyane muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi. Jewe rero nk'uko nsanzwe ndi umukuru w'abakenyezi b'abarundikazi bose baba ku isi yose hamwe n'abana, ni umwanya mwiza nishimiye ukuntu uyu munsi mukuru wahimbajwe mu bice bitandukanye by'isi. Uretse ko harimo utugorane twagiye turaba kubera ikiza cya corona kitatumye abakenyezi benshi bashobora kubyitabira, ariko aho byashoboye gushoboka kandi natwe tukaba dushimira ukuntu abakenyezi muri uyu mwaka bahagurukanye n'iyonka bakavuga ko bagiye kugira ngo biteze imbere, kugira ngo baje inama n'ingingo bashobore gutorera umuti ibibazo bya rebyana bibaharamiye mu buzima cyangwa aho bari hose, kugira ngo bifite mu nzira bashobore kwigiza bavuyemo cyangwa batayemo uruzogi. Rero nk'uko mwabivuze, aba bakenyezi ni abakenyezi b'intwari bakambye bitabiriye akaporatiri yuko mu Barundi no mu mahanga bafite arantangere kandi arizo nkingi y'iterambere, ariko inkingi z'imiryango, inkingi z'ingo n'inkingi yo kwiteza imbere mu isi yose. Bakaba barabyitabiriye mu bihugu bitandukanye nk'uko mwabivuze. Reka ndanabakengurukire cyane ngengurukira n'abashyizeho uyu munsi usanzwe kugira umukenyezi yongere yitegure arabe ibyo yakoze, arabe ibyamushyikirije yabayemo, arabe uko abayeho, hanyuma yigire inama y'ubugendo kugira ngo ashobore gushika mu iterambere yipfuje, akore icyo Imana yamushyiriyeho aricyo kuba umuhuza no kunkingi y'iterambere muri bose. Murakoze
cyane. Erika twakire abandi batumiye nabo nyene Evelyne Nikuze muri Maputo mu gihugu cya Mozambique ndabahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego me kwiriwe neza.
Hello. Ego turabumva twakire kandi na Ella Mugisha ari muri cyo gihugu cya Mozambique nawe nyene Ella Mugisha kaze neza.
Urakoze cyane.
Nakire kandi na Aline Tubisabimana ari mu bigo by'Abarabu muri Arabie Saoudite uraho neza.
Turashima Imana murakoze.
Ni byiza cyane. Nkuko mubyumvise abakenyezi bari mu mihingamo itandukanye cyane cyane mu karere ka Afrika. Reka rero mpere kuri abari muri Mozambique. Madame Evelyne Nikuze, aho mu gihugu cya Mozambique mugimazemo imyaka ingana gute, mwagiyeyo mu buhe buryo, muri make muri bande ku batabazi?
Ego murakoze cyane. Twebwe muri iki gihugu cya Mozambique tumazemo imyaka 9. Uburyo twagiyemo, twagiye tugiye kurondera ubuzima, niyo dukorera ibikorwa bya misi yose. Murakoze.
Aho muri Mozambique none mumaze imyaka 9, byaraboroheye mugishika, hari hameze gute, mwarakiriwe? Kugira ngo twumve niba ubuzima bwaho mugishika hiyo bwaboroheye cyangwa butari buboroheye, byari bimeze gute mugishika hiyo haciye imyaka 9?
Tugishika muri iki gihugu cya Mozambique ntabwo byashoboye gushoka bitworohera neza, kuko ntitwari bwashobore kumenya abandi barundi bene wacu imihenga mu bo baherereyemo. Ariko mboneraho no gushimira umunyakubahwa perezida wa diaspora y'u Burundi muri iki gihugu cya Mozambique, kuko ariwe yashoboye kutwakira akatwereka abarundi bene wacu aho baherereye. Nubwo bitari byoroshe, ariko turamushimiye cyane kuko yarakweretse umwongo uhuma n'udahuma.
None aho muri rusange ko ni ikindi gihugu, urundi rurimi, byabaye ngombwa yuko mu bintu mutegeza gukora mu minsi ya mbere, mu mezi ya mbere, ari ukwiga ururimi cyangwa mwasanze ari ahantu ushobora kuba utarinze kwiga ururimi rwaho? Kuko akenshi usanga ururimi ari intambanyi ikomeye cyane mu bantu bimuka bajya mu kindi gihugu, ugasanga n'imirimo ya misi yose bo kwifuza gukora ntibashoboye kuyirangura kubera icyo kintu cy'ururimi. Ururimi rwo ngaha muri Mozambique ni ngombwa ko mwarinze kugwiga kugira ngo mutangure gukora mushobore kuronka cyo mwisumamo?
Ururimi rwo muri iki gihugu cya Mozambique ntirwatworoheye rwose namba na gato, kubera ari ururimi kuva dukura tutigeze twumva. Nico gituma rwaratunanye, rwaratugoye cyane, ariko abari batwakiriye twarashoboye, barashoboye kutujana ahantu dushobora kwiga urwo rurimi. Nko mu mezi, byafashe amezi menshi kuko byarafashe nk'amezi 3 turiko turiga urwo rurimi. Tumaze no gushobora kumenya bikeye, byabaye ngombwa yuko turondera icyari catuzanye kugira ngo dutangure tudushire mu ngiro. Murakoze cyane.
Yego. None ikindi kibazo kuri mwebwe, muri kumwe n'umuryango, murafise abana, nabo nyene ubuzima bwawe ntiwo mu muryango wanyu nabwo nyene burabandanya buragenda neza?
Yego, ubuzima bw'abana buragenda neza. Kandi ni neza cyane kubera bivanye n'uko twashikiye mu muryango w'Abarundi bene Burundi. Ntabwo byashoboye kuturuhisha cyane. Nababwiye ko twashikiye mu muryango w'umuperezida wa diaspora, bigatuma twereka umwongo uhuma n'udahuma.
Ni byiza cyane. Njia sana ni kamindu kire kuri madame Era Mugisha na wenyene ari muri cyo gihugu cha Mozambique nuko twumva ko ngo ari gihugu kinini ya cyane aho mu ntara arimo kumbura ashobora hari kuba ari kure yanyu na Mpula na wenyene atubwire Era Mugisha kaze mu kiganiro muri sanga kandi nongere ndakora ikaze ndakubaza nti twibwire gato bakumve bakumenye ariko baratwumva.
Una cosa cyane gose. E nitwa Era Rosette Mugisha. E aho ndi bahita inambula muri province imwe muri Gaha Mozambique kugira nshike Maputo uhagenze iminsi itatu.
Mu muduga.
Ego.
Nakagenda katari gato. Namwe ngo bamwashitse muri cyo gihugu ryari muri make muhabaye gute muri rusange muri rusange.
Eh, arafite cyane kandi mwa kino gihugu nagishitsemo mu 2012. Muri make tuhabaye neza kuko nubwo tukihashika usanga bitugora kuko ururimi rwaho ruragoye kandi hasanzwe hari indimi nyinshi byatworoheye. Byatworoheye ariko twaragerageje kuko usanga uhashitse ukahasanga abarundi n'abarundikazi bene wanyu turagerageza kugira ngo dushobore kuhaba tukanimenyereza kuvuga ururimi rwo ngaha.
Ururimi rwo ngaha muri icyo gihugu n'uruhe rurini nawe ubunye uraruvuga neza ukaganira n'abantu babasangwa butaka baho onye.
Murakoze cyane gose. Ururimi rwo ngaha muri make ukihashika ruragoye ariko kandi narahashitse maze kuhashika naragerageje buke ndatangura n'ishure n'ubu sanze ndi ku ishure ndagerageza sinovuga ngo ndabizi cyane gose kuko ururimi utakuze uvuga urazi gusanga rugoye ariko ndagerageza.
Uriko wiga amashure yahe muri icyo gihugu byarakoroheye uburyo bwo kwiga amashure nabwo byo byifashe gute? Harazimbutse harazimbye.
Muri make sinovuga ngo harazimbye cyangwa harazimbutse kuko tuba dusanzwe nyine twaje kurondera ubuzima. Urabyuko byose ni wewe wiraba ni wewe wimenya utarose ubufasha usanga bigoye ariko ndiko ndakurikirana medicine general. Ndi mu mwaka wa kabiri.
Ni byiza cyane. Dukubitsire mu buraruko mu bihugu by'Abarabu aho Aline Tubisabimana aba muri Arabie Saoudite. Aline amahoro neza twibwire nawe tukumenye burundi kazi aba muri icyo gihugu muri iki gihe.
Amahoro neza nitwa Tubisabimana Aline aba ndi umudamu abashima Imana umuso kuba twarageze ino tunashima Imana ku munsi mukuru w'abakenyezi wabaye nawe bitakunze yuko tubuhimbaza nk'uko bibereye kubera turi mu mahanga ariko turashima Imana ubwo tugeze akanya n'isaha dushima Imana muranyihanganira hari nk'induru.
Ego none Aline muri make ninde yashitse muri cyo gihugu cy'Abarabu hakigihe kingana gute mu Burundi wagiye wajya
mu Burundi? Navuye muri 2019 abamaze imyaka 2 n'amezi 6. Ego
abantu barifuza kumenya byinshi cyane ku bigeme n'abakenyezi bari mu bihugu by'Abarabu muri iki gihe nizere ko uza kutubwira uko bimwe byifashe aho muri ako karere uherereyemo muri rusange.
Ego
reka rero ngaruke
kuri ego Ego muri rusangi ino kabisa kuba turi ino nibintu ibintu byoroshe nibintu bigoye baraduhohotera ariko turashimira n'umubyeyi wacu mama era kuba yaratubaye hafi akaba ari kagenda adusahiriza rimwe kuri ibi na biriya adufasha aduserukira twosaba yuko umufata mu mugongo kubufasha ariko araduhereza
Ego urakoze cyane watubyiye muri make uko kuntu mushobora kuba mutahuye nk'abigeme abakenyezi b'abarundikaje muri cyo gihugu mu bisanzwe umunsi wahariwe mwebwe ku isi mwavuganye gute mwabubonye gute mwarashoboye kwigina hamwe cyangwa mwarashoboye kuhimbaza
ya twavuga yuko twahuhimbaje bivanye nuko mama era yaraduhuje turashobora kuba twovugira ku radio natwe nk'abamama bari mu mahanga twarishimye twararyohewe ya byari ibintu bijoshe cyane ku rugero rwo hejuru kuko twarishimye cyane
navugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi canke mwashobora kuhimbaza gute neza na neza
ego twavugiye ku radio yo mu gihugu cy'u Burundi isanganiro
Ego nziza cyane ego none nkawo muri Arabie Saoudite none hagati yanyu nk'abarundi kazi murashobora guhura mukaganira imbona nkubone kuko kenshi turumva haba hari ibibazo byinshi bimwe hari abavuga yuko hagoye cyane gose n'abandi bakavuga yuko kumbure turaharonkera karusho ariko murashobora kuja hamwe rimwe na rimwe mugahura mukabonana mukaganira nk'abarundi kazi
yeah ino ni dushe ntibikunda ko duhura tuvugana ku matelefone nta ni kuvuga nta ntidushobora gutemberanira ntidushobora kuba twomenyana gusa tumenyana nk'iyo urose nomero y'umuntu mukaba mugashobora kuba mwovugana niho ushobora kumenya ati na kamere ubu tukaba dusaba bivanye no guhohoterwa dusaba n'imbabazi uko twaje no kuko twaje no na leta itabizi bivanye kubwo kwisumamwo ubuzima bwo mu Burundi butameze neza tunyura mu bintu wabi tukaba dusaba yuko bashobora kuba bodusahiriza natwe tugasubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro tukarondera mu gihugu cyacu cy'amavukiro
no kuvuga bamwe muri mwebwe barifuza yuko hogera igikorwa kugira ngo bashobore kubashira hamwe babatahane niko ndabyumva
ego
ngo bamugana nk'abangahe mufite icyo cyumvire cyangwa icyo cyifuza
Yeah,
ugere danije.
Turi beshe cyane turarenga nk'amajana 3.
Ego. Wavuze yuko mudashobora guhura kenshi biva kuki aho muri gihugu cy'Abarabu Arabie Saoudite biva kuki biva ku mico yaho biva kuri uko kuntu mutemerewe n'abakoresha banyu muri rusange biva kuki kugira ngo ntimushobore kuja hamwe ngo umuntu ngo afate urugendo ahure na mugenzi we na bagenzi be.
Muri rusange bivanye nuko abantu buruko bagwirabura bivanye nuko batwanka kandi bakabona yukumenga ntitumeze nkabo niyo mpamvu no vuga yuko ati ntibashobora kuba ko bwokwema yuko mushobora kuba mwogura naho muwa muri ko muragenda nk'umwibararo kabona uwo musangiye urukoba ntibirekuriwe yuko ushobora kuba wona muramutsa canke mubana n'inzu zegeranye ni ibintu bidakunda kandi bitanashoboka urumva urarengana nyene ukagenda uwundi nawe akagenda ubwo nyene ni itegeko ngira ngo ryo bari rihari ariko bugabo bo nyene baraganira bagatemberanira ibyo
byogenda gute nko mwibarabara canke ubwiye nko kumangazi ugahura n'umurundi kazi umubonye mukavugana byomera gute byogenda gute
rimwe na rimwe ntibishobora gukunda kuko muhuye no nko mwibarabara bashobora kukubwira mwari ko muvugana iki ugasanga baragututse cyangwa bakagukubita ibintu nk'ibyo
byoroshye na gato n'ibyoroshye na gato turaza kugaruka ko kuri icyo kibazo reka mpijambo na madame era Uwimana twumve icyo kivuze ko madame Uwimana iki kibazo cy'abakenyezi bari muri Arabie Saoudite kumbure ni kibazo gihanze leta y'u Burundi gihanze nanjye mareta mu bindi bihugu kumbure no mu migwi mugenda muganira ku bibazo by'aba bakenyezi mubivuga ku iki mubibona gute muri iki gihe ko no mu minsi yahera twumvise yuko habaye abakenyezi bashika kwijana bafatiwe mu gihugu ca Kenya bagira bagende imbere yaho harabaye nabandi jana bafashwe mu gihugu cy'u Burundi bariko bifuza kuja mu bihugu by'Abarabu reka twumve iyo nkuru mbere kugira ngo twibutsanye uko ibibazo byifashe
igipolisi kimenyesha ko abakenyezi n'abigeme bafashwe inyuma yaho kwa 2025 ukwezi gushize gihagarikiye umugabo muri zone Kinama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uwo mugabo igipolisi cyemeza ko yitwa umunyamakuru wa kimwe mu nyamakuru ikorera ku mbuga nkoranyambaga yafatanywe impapuro z'inzira za magendu z'abantu bashaka kujya mu bihugu byo mu gobe cy'Abarabu mu nyuma igipolisi cyarafashe izindi mpapuro kimaze gusaka mu mazu y'abantu yareze bakorana nawe umunsi umwe nyuma yaho inzego zijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya zaciye zeheza Burundi abakenyezi 89 bari yagurishwa baciye muri ico gihugu benshi buririramwo canke bakanyuzwamwo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo bafise uruhara muri runo rucuruzwa rutemewe bose batabwe muri yompi
igenekerezo rya 2026 ruhuhumanye igipolisi c'igihugu ca Kenya carashikirije igipolisi c'u Burundi ariko bero mu ntara ya Muyinga ku rubibe Burundi buhana na Tanzania carashikirije abagore bashika kuri 89 b'abarundi kazi bafatwe muri ico gihugu ca Kenya bari bamaze imisi bafatiweyo bagirizwa ko bari bajanywe muri ruriya rudandazwa rw'abantu cyane cyane mu bihugu by'Abarabu abo rero bakaba barashikirijwe u Burundi amatohoza yimbisa agiye kuba kugira ngo bimenyekane neza kungene bari barazironse hanyuma nabo bari barafashije muri bano bantu bamwe bari barumvira abandi bari bararonderwa kugira ngo bahize bashikirizwe nabo nyene ubutungane
muri kibuga cya polisi y'u Burundi yabona ko bakora urucuruzwa rw'abantu baharabika ishusho y'u Burundi
igipolisi bwa mbere ho kirima aso murandiri ko cigeze mu mwaka wa 2016 gusambura amashira hamwe yarenga 11 yakora Ronald Dandas ariko murabona ko bano bantu badaheba ico gituma igipolisi cyagomba gusubira kumenyesha yuko kiri maso kugira ngo gituze Burundi kino caha tudandaza kw'abantu rudandaza kw'abarundi cancara barundi kazi kuko ni icaha kiko kiratesha urubwa igihugu cyo Burundi nko twabwira yuko hariya mu buserukizi bw'u Burundi muri biya bihugu by'Abarabu hari abarundi amajana n'amajana kuri baryamyeho batabaza basaba ko botahanwa mu gihugu cy'u Burundi ariko ukuntu bagiye mu mpisho bagenda batanze amafaranga urumva yuko ibyo bintu biteza urumva igihugu cy'u Burundi ko uma wumva mu bindi bihugu urumva nk'abafatiwe muri Kenya hari n'abandi bafatiwe mu bindi bihugu hari nabo usanga bagandagaje kuzuza u Burundi muri ibyo bihugu byose bigatera icyeri igihugu cy'u Burundi
igiceye na prime mbarubuke yatwarishije hamwe wellness de ton frère rigwanye urudandazwa rw'abantu aracyemeza agasigura ko kuva mu mwaka wa 2018 abarundi n'abarundi kazi barenga 1000 bamaze kujanwa nk'inyagano mu bihugu by'Abarabu mbarubuke yashimira leta kutwigorora ikira kora yabwijwe ya Amerika ibintu bine by'ingenzi byo kwihutirwa kugira ngo bakakabiga kibwe
ishyiraho ya politike y'igihugu bizo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyukuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuja gusaba akazi muri ibyo bihugu baze bagende bakingiwe gutyo bashitse hariya mu birebe kuko bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu tubufasha kugira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi wa gatatu nuko leta y'u Burundi yohimirizwa kurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda ubwa kane tusaba ko leta y'u Burundi yokwibishoboka byose mu igatahukana mu Burundi bariya bose bariya barundi kene barundi kazi bagore mu biriya bihugu by'Abarabu
mu kurindira ko bigarwa ko umuvugizi w'igipolisi yagabisha abo wese yasuye uhara muri runo rucuruzwa igihagararo cyose afise kwigarura ataribonera ko
kuri bano bantu babikora cyane cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta twagira tubamenyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo mu kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona hari n'abavuga ngo ubutwi kw'impene bwo kumva kubabona amatohoza yimbisa azobandanya kandi nta n'umwe azogera umutwe kuko azobangana kose uwo muntu iyo afite ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ariko arako kandi azofatwa uko azobangana kose icyo azoba ari cyose ashikirizwe ubutungane ushaka yuko bino bintu bihagarara burundu
mu ntango z'iyi umupolisi akorera ku mpaka Burundi n'u Rwanda mu buraruko bw'igihugu yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aherekeje abakenya abakenyezi batatu bari baroye mu gihugu cy'Abarabu abarundi n'abarundi kazi bagurishwa nini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar hamwe n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu n'amashyirahamwe yigenga byerekana. Ibihugu kandi navyo bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afurika hamwe n'ibuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka irenga ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko. Ubu ONSCT wa ton frère rivuga ko abakenyezi n'abigeme baje kugurishwa bacanwa ku mipaka y'Uburundi buhana na Tanzania imbere yo gukomereza mu Buganda na Kenya kuko kivuga cy'indege cya Bujumbura hari umukwabu ukomeye. Eloge buri kaneza ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eloge buri kaneza kuri iyo nkuru yadushikirije atwibutsa uko byifashe muri iki gihe. Ni mu ntumbero yo kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye abakenyezi b'abarundi kazi bafise mu turere baherereyemo ku isi. Reka rero twumve Madame Ella Uwimana ico mwiyumvira kuri iki kibazo mbere yuko tubandanya tuganira na bagenzi bacu bari muri Mozambique.
Ego murakoze cyane Madame Oriane kuri iyi nkuru mugihaye no kuba n'umwandiko kudukebura kugira ngo tugire icyo tubivuze ko nk'abakenyezi nuko aliene yabivuze wewe nkuko yabivuze nta mwanya bashobora kubonana nkuko yabivuze jewe narugizie narashoboye kugira matohoza dushimira n'Imana yasubiye gutuma dushobora guhuza abakenyezi bo muri Arabia Saudite n'abandi bo mu bindi bihugu turasa nabo bari muri Oman n'abandi muri Zimbabwe. Rero ikibazo kihari nk'uko yabivuze aba bantu bagenda nk'abagurano amaze kwinjira mu nzu ntabwo yongera gusubira gusohoka baramara n'imyaka ibiri atamu yongeye gusohoka bakora ubuzi bwo mu nzu bakora ibyo bababwiye bakora nyine akazi k'uretwa ntiyemerewe kujyana na hamwe ntiyemerewe kuvugana n'abantu na bamwe hamwe nk'uko yabivuze barahohoterwa bagakubitwa kubera uburyo baba bagiyemo butaba buzwi abantu bagurisha bamaze kuba kwirongera amafaranga baba bahawe bo baca bagenda hanyuma aba bakenyezi bakaba ari bameza kwirirwa bacuza gufune na buhuru batagira uwo bitura. No kuvuga ababene wacu ni ukuri bari mu gahinda tumaze kuvugana hari ibyo bita hariho sisiteme bakoresha kugira ngo bakire abakozi bava mu bihugu byo hanze nka za Philippines, za Nigeria, za Kenya na za Tanzania n'ibindi bihugu bo barafise amasezerano basinyiraniye bituma bahagararira abanyagihugu babo baba bagiye muri ibyo bihugu kuza kurondera ubuzima. Ariko abarundi kuko tutaragira ibyo biro ibiro bishobora gushyikirana ibyo bita office hariya icyo iyo office muri ibyo bihugu ntayo dufite bigatuma rero abantu b'iwacu bacugwa gufune na buhoro bagatagira uwo bavugira hariho n'abakora ntibahembwe urwaye ntuvuzwa wakuvuje ntibanakuvuza bacavuga ngo kubera ugize n'ingorane hoho ukagwara utaramara kontra kaba kakubanye urumva uhitamo gupfa no gukira. Harimo nabo tumaze jewe hariho uwo twashoboye guterera amafaranga kugira ngo tumusubize mu gihugu itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri twarashoboye gukorana n'abaserukira igihugu muri Arabia Saudite. Uwo mukenyezi turamufasha asohora gusubira mu rugo kandi nibaza cyishye bikubwiye ukomera hariho nibishi kugasanga benshi barapfuye kubera atabufasha ubwihuta bwo wabuhari nuko turiko turabikora dufatanije n'abarundi kazi bose nyero na leta yafashe umugambi wo kugira ngo igarukire ikibazo cy'abo bantu twarashoboye kubandanya rero ubu bariko baraje hamwe bigana nk'uko abivuze ati tubonanira ku matelefone. Yego niko kimeze baraza ku matelefone bakaganira ibibabakiye none bagafashanya gutorana umuti ahandi bari bashobora kubonana amaso mu yandi nariko ndavuga yuko muri ibyo bihugu rero by'Abarabu leta turashima umugambi yafashe wo kugira ngo ishyire ku murongo yarasizeho komisiyo nibaza ko ariko baragerageza kuyitunganya kugira ngo izofate mu mbere ikibazo cy'aba bantu uretse gusa nuko biboneka mbenga iyo komisiyo yarakerewe rero abazokumvise ikiganiro bazora uko bashobora kuba bashyiramo akarimo kugira ngo babigire n'ingoga bagarukire abakenyezi bamaze kugenda nkuko yavuze ati turasabye imbabazi twaciye mu kinywa wabi ariko baragomba basubire mu muco basubire mu gihugu hanyuma natwebwe kugira ngo dushobore kurora ukuntu twubaterera bashobora kugenda barondera ubuzima mu gihugu barimo kandi izo nguvu batwaye kuza gukorera abo bantu bo hanze zongere zigaruke zitere inkunga iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nabo rero barasaba benshi yuko bogarukirwa bagahabwa ijambo na karemva nareko ndabivuga nasaba yuko mwebwe abamenyeshamakuru kuko leta yari yarabuze uburyo yomenya ibibazo abantu bahura nabo tukaba dushima Imana yashoboye kuduhuza kugira ngo tubashyire ku murongo. Muzoduha ikiganiro rero twabarundiye benshi kugira umwe wese ashobore kutubwira uko babayeho n'ubuzima barimo kugira ngo na leta izomenye aho ihera kugira ngo ibagarukire. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka mpindukire gato nongere ngaruke kuri Aline ku bijyanye n'inyishu, kuko ni byiza ko tuvugana ibibazo ariko inyishu nayo nyine tukagerageza kuyirabaho yoziva. Aline, wavuze yuko abatari bake muri mwebwe mwifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kumbure hariyo nabo bamwe bamwe duhora tuvugana bakavuga ati jewe umuryango uriho unyakiriye neza cyane, urangaburira, uranyitaho, urankunda, simeze nk'abagenzi banje bari mu bibazo bikomakomeye. Hari iyindi nyishu none ubona Galine yokogwa kugira ngo bigende neza aho muri ico gihugu urimwo, kumbure akazi gashobore koroha, amategeko abarengere, ubona byoshoboka icokogwa n'igiki kumbure bishobotse kugira ngo umworoherwe aho muri kubatifuza gusubira mu Burundi?
Ego, murakoze cyane. Kubatifuza kuba busubira mu Burundi icyokogwa nuko bo dufasha bakadukorera amaho bakatuguruza nk'ama office y'abarundi kazi, kuko ino nta ama office tugira usibye yuko hari ambasade, nta ama office y'abarundi dufise y'abarundi kazi dufise. Yego, hariho bamwe bagenda bagahura bagasanga bari mu nzu nziza baba mufashe neza nta kibazo, hari n'abandi bakubitwa no kujya ntaje agahura n'ibibazo bitandukanye akiyumvira ati si cyati cyosubiza mu gihugu cyacu cy'amavuko.
Iyo ofisi uvuze no kuvuga nk'ibiro bibakurikirana umunsi ku munsi bakurikirana ibibazo byanyu?
Nimba umuntu agize ikibazo, nimba ajya aho ndi ngize ikibazo bakankurikirana, nka abatelefona tujye nahuye n'ikibazo iki bakaza bakantora bakansubiza muri kuri iyo ofisi bakandonderera akazi. Icyo ni cyo kintu dusaba ku bantu dushobora kuba twohohoterwa mu mirimo yacu ya minsi yose.
Ego, murakoze cyane rwose. Kandi nongere nshimire n'abafasone turi kumwe ku murongo bihanganye cyane bari mu gihugu cya Mozambique, nabo nyine duhindukire twumve kumbure ibyo bahura navyo ubuzima bwabo bwa minsi yose n'uburyo inyishu yotoregwa haba mu kibano.
Ikindi kintu nacyo no vuga nshimira mama wacu era, nukuri ndamushimiye byimazeyo kuba yaratubaye hafi akaturondera akatwegeranya tukaba turi hamwe tukaba dufise nka groupe dushobora kuba yovuga ati uyu ndamuzi yitwa naka, uyu ndamuzi yitwa naka, wenda hari igihe tworonka ubufasha buvuye kuri we. Dusaba n'igihugu cyacu cy'u Burundi cyatwibarutse badutunganirize kugira ngo iki cyifuzo cyacu n'ukuri bakishyire mu ngiro, byo babyiza cyane kandi byo dufasha.
Urakoze. Nkuko twako turabivuga, urakoze nawe. Reka duhindukire muri Mozambique. Madame Eveline Nikuze, aho muri Mozambique nk'abarundi kazi murafise umugwi kumbure mwo tubwire ngene mutunganije nk'abarundi kazi haba mu kibano cyangwa ku rwego rw'igihugu?
Ego, murakoze cyane. Hano mu gihugu cya Mozambique na cyane cyane hano mu gisagara cya Maputo tuge duherereyemo, twavuga tuti ibibazo duhura nabyo ntabwo ari byinshi. Igituma ibibazo tuvuga ngo ntabwo ari byinshi, twebwe twaragiriwe ubuntu cyane. Diaspora iravuka, ishyirahamwe rya diaspora riravuka riraboneka, rishobora kuba hafi y'abarundi n'abarundi kazi, bica bituma kandi tugira n'Imana, turafite umukonsera ngaha. Nawe nyine turamushimira kuko baradukurikirana cyane kandi baba hafi yacu rwose. Mu nyuma rero kongera kugiriza iteka twebwe abarundi kazi kumwihariko, tugira twumva umubyeyi mama era batazira madame generale nukuri aratera akamo abakenyezi b'isi yose. Iryo jwi ryiwe rishikira muri diaspora Burundi bari muri Mozambique. Iryo jwi nyakubahwa perezida wacu wa diaspora Ndikumana Gabriel amaze kuryumva ntiyashimye kuryihererana. Iryo jwi na twebwe abakenyezi bari muri Maputo arabidushitsako. Turagerageza nabaye mu bantu ba mbere bahamagaye uwo mubyeyi nyakubwira Imana madamu mama Ella. Turavugana mu minsi itari myinshi yarashoboye kutwumva arakreya groupe y'abakenyezi bari muri Mozambique. Nukuri nagomba je ndamushimire cyane kandi nshimira nyakubahwa umukuru umuprezida wa diaspora Burundi Mozambique kuba atiyumanganije kugira ngo ibyo jwi rya madamu mama era arinyegeze. Agashima kurishira habona kugira ngo natwe turyumve. Munyuma tumaze kuryumva mama era amaze gukreya iyo groupe harageze igihe aravuga ati ubu rero abantu bose mu gihugu cyabo tugira tubaha magrupe yabo. Nukuri nka Mozambique Imana aratugiriye neza muri Maputo. Twaritabye akamo kiwe iyo grupe irabaho natwe duca dutangura guhimiriza abarundikazi abakenyezi nkingi y'urugo. Turashoboye amaboko y'igihumbi turi hamwe twese turashoboye. Abakenyezi ba Maputo Mozambique barashoboye kwitaba ko kamo tuba turiko turegereza umunsi wo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi yose. Kuva dushika muri iki gihugu cya Mozambique Maputo uwo munsi mukuru ku barundi kazi twebwe ntiwari byigera ubaho. Nta nubwo twari tuzi kuzobaho ariko umubyeyi wacu mama era amaze kutwegeranya byabaye ngombwa ko natwe twifuza kuzokwegerana nk'abarundi kazi bene Burundi turi mu mahanga turi mu gihugu cya Mozambique.
Kumbure ya telefone ka madame Eveline Nikuze karacitse, murongo wa telefone uracitse ariko reka tubandanye duhindukire kwa madame Ella Rosette Mugisha ari nawe nyine mu gihugu cya Mozambique ariko kure cyane kure yaho madame Eveline ari ahitwa Maputo. Twumva mu ntango yatugiye yuko ari urugendo rutari ruto cyane, ari urugendo rw'amasaha, urugendo rw'iminsi 3 ni iminsi myinshi cyane. Madame Mugisha kwico gihugu ari kinini cyane, twumva yuko abari Maputo abakenyezi bari Maputo babarundi kazi kumbure mudashobora kubonana kenshi canke byoroshe aho hoho mwebwe mwifashe gute nk'abakenyezi babarundi kazi muri ako karere muri mwe ka Nampula?
Murakoze cyane gose. Abakenyezi bari ngaha Nampula muri makere bifashe neza cyane gose kuko abakenyezi bari ngaha Nampula tutarumva madamu Ella, tutarumva ibyiza byiwe. Twari dusanzwe dufise udushyira hamwe duto duto, twari dusanzwe dukorera hamwe, twari dusanzwe turabana hagati yacu, hari ugize ikibazo tukarabana, hari ufise ingorane agahamagara uwundi. Ubwo rero aho uyu munsi mukuru wimirije twarashoboye guterwa akamo n'abari Maputo baratubwira yuko hari umubyeyi wacu atwamiza kwigisho ariwe madamu Ella, kuko twebwe ntabyo twari tuzi, murumva ko turi kure cyane gose. Rero nabo turabashimira cyane gose kuba baraduteye akamo.
kugira ngo habuke irindi shami. Ariko ntitwateze kuko twari dusanzwe turi hamwe. Nije nari nsanzwe ndabarongoye. Bamaze kudutera kamo bakatubwira ko uwo munsi mukuru natwe twugira byaratunejereje cyane rwose. Twararyohewe cyane rwose kuko natwe hano na Mpura ntitwari kwigere tugira uwo munsi mukuru w'abakenyezi.
None yarida ko twumva mwari musanzwe muri hamwe nk'abakenyezi bo ngahe na Mpura nk'abarundikazi, bimwe mu bikorwa mwari musanzwe mukora nk'ishyirahamwe cyangwa nk'abakenyezi bari hamwe n'ibihe byo kwiteza imbere, byo kugerageza gushigikirana n'ibindi.
Mu bisanzwe ukuntu twebwe twahora dukora, twarishyize hamwe, twaragize akantu nk'ako twovuga nko kuza turakora utuntu tugakotesha utuntu, byaba nk'ibiseke, byaba muri make ibyerekeranye n'imanza, ibijyana n'imanza. Twari twarishyize hamwe kuko twarabona yuko tutari hamwe usanga atakigenda. Ariko nubwo twari hamwe usanga bitugora, usanga n'ubundi dukenera abadufata mu mugongo kuko utwo tuba turiko turakora twose tuba ari utwo gufatisha.
Ego uko gufata mu mugongo ahanini muba mukene ko bafata mu mugongo ni mu byerekeye uburyo cyane ni mu buhe buryo bo bafata mu mugongo uguserukizi bw'u Burundi ngaho muri ico gihugu bwo bukora iki cyane nabwo bwokora iki?
Ko mu byerekeranye gufasha gufata mu mugongo muri make turakeneye uburyo.
Ego
sanga ata uburyo dufite
bwo gukora imirimo itandukanye
ngaha tuhari mu buryo butandukanye. Iyo tuvuze uburyo, hari uburyo bw'ibikoresho, hari uburyo bw'ibikoresho, hari uburyo bw'amafaranga. Rero mu ibyo byose twebwe turose kimwe muri ibyo, nibaza yuko atangorane twobandanya tugakora turi hamwe kuko turi hamwe twese birashoboka kuko umutima wo gufashanya wowe turawufite.
Hari amashyirahamwe none yandi mushobora kwitura cyangwa mumaze kwitura kugira ngo abafashe?
Oya, nta yandi mashyirahamwe turitura kuko n'ibyo navuze udushyirahamwe twari utuntu dutuma twebwe abakenyezi twobonana tukaramukanya, hagize nk'ugize ikibazo akatelefona naka bakamushikako, hagize nk'uwibaruka tukamushikako, hagize muri twebwe nyine ugira ikibazo urumva nibyo ni muri iyo ntumbero nayo mu yandi mashyirahamwe ntayo turitura. Kiretse ko uyu mubyeyi madamu Ela ngira byose kuko n'umubyeyi wacu azobiraba, azoshikana amajwi kure, azokomanga imiryango, ngira bizokunda kandi turizeye cyane rwose ko azobishobora. Kuba twaramumenye nawe akatumenya, ndibaza yuko arakarusho, ndazi ko azotuvugira byose ko bizokunda.
Ego kuri icyo nyene madame Ela Uwimana, utubwira imwe mu migambi mwifuza kuzoshika ko mu mashyirahamwe atandukanye mu migwi itandukanye y'abakenyezi hirya no hino, bimwe mu bikorwa mwifuza kuzokora mu minsi iri imbere n'ibihe mu kugerageza kubafasha kwiteza imbere?
Urakoze cyane. Nk'uko madamu Ela abivuze, mazina yanje ni Mugisha. Nk'uko twaramaze kumviriza baratubwiye abakenyezi twaraganiriye nabo, turaganira no kuri nk'umubyeyi aganirira abana, uturazi ibibazo byose bafise. Hari abafise nk'uko babivuze barakeneye uburyo bwo kugira ngo bakomeze kubaho muri ibyo bihugu barimwo, hanyuma hakaba n'ubundi buryo bwo kugira ngo dushobore kujya hamwe. Twebwe icyo siko turakora ahanini daboro no kubanza kubashyira hamwe nk'uko yabivuze. Urumva ko bagize dushyira hamwe dutandukanye, byaragiye biba no ku isi yose, ariko ugasanga kubera nyamwigenda ko atarimiri menshi ugasanga biragora ikintu cyo turakora ubwambere umugambi wa mbere proje yambye niyo kubashira hamwe bamenyane nkuko baraye bagize imisi mikuru bagahura bakamwona na masomo yandi ni intambwe nini nyikomeye cyane hamara rero ubwo tuzatwemvura nturiya amabezwe bafise ibyo bakeneye byose hanyuma turavye rero ibyo ibyubwo buryo buzuba bukeneye tuzosaba umwe wese icashobora guterera ibuye cyangwa itafari azoba afise turishire hamwe kugira ngo tubone ikintu gikomeye nkuko yabivuze jewe ntabwo nzovuga jenyine nabo nyine bazomfasha kuvuga kuko n'ubuturiko turavuga twese nibaza ko ibi biganiro bizogera ku bantu benshi cyane nibaza rero ko tuzoronka abandi bantu badutera inkunga haba ari mu gihugu haba ari abaserukizi b'ibihugu byacu by'Uburundi mu bihugu aho tuba n'ayandi mashyirahamwe yose jeba ndibaza yuko ibibazo byinshi ingorane bafite twarazibonye hari wumvise abandi bavuga ibintu by'ururimi abana badashobora kwiga ugasanga badashobora kuvugana ibyo byose biri mu bintu tuzoshyira imbere tuzoganira n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu binyuranye noneho turaba ama priorite icyo bashaka guhera ko n'igiki kugira ngo kibe urufunguruzo rw'iyindi migambi yose bafise cyose rero tuzokorana turi kumwe tuzokora mu runani kuko niho ibintu binyaruka kandi bitatuvunye
nibyiza cyane ego murakoze cyane bafaso ni mwese tuko turaganira murishikiriza ibibazo byanyu imigambi yanyu ngaruke gato ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi muri uku kwezi kwa gatatu ku uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uri kurahimbazwa hirya no hino nsubire ngaruke kuri Aline mu bihugu by'Abarabu Aline kuri uwo munsi wewe usigura iki ubona ufise akamaro kuri wewe muri make kubona abakenyezi bafise umunsi wahariwe bonyene
ego murakoze cyane kuri uwo munsi n'ukuri ni umunsi mwiza cyane natwe kuba tuvuga ati abakenyezi turahimbaje umunsi mukuru turi mu mahanga ni umunsi mwiza cyane twoshimira abawusizeho kuko ya numusi no vuga sino kugira ngene nishimye naryohewe mbonye ingene twaryohewe twarawuhimbaje n'abandi naho twari kure na kure ariko twarawunezererewe cyane
nibiza cyane
ego
hama namwe madame Evelyne nikuze muri Maputo uyu munsi uwinzira kwiki iyo hageze canke iyo ubaye ndumvise ko mbere mutahora muhimbaza ariko ubona ufise akahe kamaro neza na neza iyo uwumvise hageze
oya uyu munsi igituma waduhimbaye cyane nababwiye ko twebwe hano tutarugikere tuhimbaza twara uhimbaje kandi bituma kuko twari twegeranye byatumye twunguka ubwenge kandi bituma tugira imigambi mbere turana yivuga dutera kamo abaturongoye ariwe madamu mama Ella we adushikira kure tuca dusanga turafise umugambi cyane cyane kuri aba bana bacu bari muri ibi bihugu by'amahanga ko dukeneye nk'amashuri kugira ngo abana bacu ntibashobore guta akaranga k'igihugu akaranga k'umurundi n'umurundi kazi dusanga kandi abana bacu barakeneye akara indangamuco ibitito ibisokozo ariko na cyane cyane tugakenera umuco w'Uburundi wabene barundi ko utova mu bana bacu arico gituma twasabye ko mama era umubyeyi wacu yo tugerera kure bakaraba ukuntu budushigikira kugira ngo turonke amashuri ayo mashuri aze yigemo abana bacu kugira ngo akaranga ku Burundi nubwo bo bari mu mahanga kabagume ko murakoze
murakoze cyane era nawe mpindukire ndakubaze akamaro ubona uyu munsi ufise uyu munsi mpuzamakungu wahari wabakenyezi ku isi uyumvira ku iki muri rusange nk'umukenyezi w'umurundi kazi
murakoze cyane gose uyu munsi n'ukuri waje tukeneye waje tushaka waje tushashaye cyane gose kuko uyu munsi waratweretse ko tubaho waratweretse ko natwe abakenyezi dushoboye kandi twari twaranizwe kuba abandi bakenyezi bahimbaza uyu munsi ariko twegukamenga gitura abakenyezi kuko ucumenga kiriya gihe wamenga twara abagabo ntitwara abakenyezi rero kuri uyu munsi twararyohewe cyane rwose n'abashingantahe bacu baradufashije barabyishimira cyane rwose ko natwe uwo munsi twarose ijambo ariko tukongera tugashima umubyeyi wacu Ela Uwimana kuko kuba yarabyiyumviriye ntiyabyigumijemo na wene ngira yararabye hirya no hino asanga abakenyezi bose uyu munsi mukuru ntibawuhimbaza rero nka jewe kuba byarashyitse nkumva ko hari umunsi mukuru natwe nkumva ko turimwe mu bazowubwira ni ukuri ndabashimiye cyane rwose nkongera ngashimira n'abari Maputo biyumviriye yuko natwe uwo munsi twowubwira
Eko, murakoze cyane rwose ndashimiye cyane mwe mwese rero mwafashe kano kanya ko kuganira natwe muri kino kiganiro muri isanga muri hirya no hino ku isi muri cyane cyane mu karere ka Afrika ngo mutubwire uko mubayeho uko mwahimbaje umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi dusozera akajambo ka nyuma umwe muri mwebwe reka mpere kuri Madame Ela Uwimana dusozera ikiganiro akajambo ka nyuma
ego murakoze cyane nagira shimire abatumire abuno munsi abakinezi baje guserukira abandi bakaba babyifashemo neza hama nk'abashima ku mutima bitangana bakitabira ibikorwa bibashyira hamwe kandi burya nta kintu kinezera umuntu nk'ikoze ikintu ugasanga umuntu yagishaka niyo demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubira ko biratunezereye rero kuba uyu munsi mukuru w'abakenyezi wahariwe abakenyezi ku isi yose wabaye uburyo kuri benshi na cyane cyane abavuga ko batari bawusanganywe batari bawuzi ukaba arakaryo ko kugira ngo umukenyezi yongere yikebuke arabe yavuye araba hageze afate n'intumbero iyo ariko araja rero nkaba ndabikunduka cyane muri uru runani rero rw'abakenyezi twise Consortium International de la Femme Burundaise en sigle CIFB tukaba tuzoshika ku bintu bikomeye cyane kuko twamaze kuja hamwe twubake urunani rutavangura urunani rukozi kugira twifatanya na leta nkozi badutera intege dushobore gufasha n'abakenyezi bo mu gihugu kuzoshika ku ntambwe ikomeye kuko twese turi kumwe birashoboka nongeye gutera n'akamu abarongozi ba diaspora ku rwego rw'isi umushinga ntahe Japhet Rujanti nawe nyene kuba yariyumviriye gushyiraho urunani rw'abakenyezi kugira ngo tugire icyo duterereye hanyuma urabona ko n'Imana ibirimo tukaba turi kugenda duhuza abakenyezi bo mu mahanga yose bo ku isi yose kandi bikaba ari ibintu byiza cyane nkaba nubwira abakenyezi rero nimugende n'ubundi muzane mukuru iyo bwaba n'abarya bose mubumvisha akamaro k'ibi bintu kuko n'imigambi ikomeye igiye guteza imbere abakenyezi igateza imbere abana igateza imbere n'abanega bacu kugira ngo dushyire ku iterambere ridasubira inyuma dufashije leta nkozi leta mbyeyi iduhuza twese aho turi na cyane cyane tutibagiye kwiteza imbere aho tuba nk'uko mwavuze hari abakeneye amashuri hari abakeneye amasantre y'imico hari abakeneye kongererezwa uburyo ngo bagire utu bizinesi cyangwa utundi tuprojekishora kubateza imbere mu bintu binyuranye murantunga abo muri South Africa ntibashoboye kuza nabo nyine barafise imigambi yabo muri Malawi barafise bariko baragomba kwigishanya abazi kubarira abazi gufuma abazi kujisha bamaze kugikuza inama yuko bagiye kubijamo rero tukaba dufise imigambi myinshi nawe mumenyesha makuru tukagusaba yuko uzohora utuganiriza kenshi kugira ngo dufashe gushyikiriza ijwi ryacu n'ibibazo byacu ahashoboka hose Imana ibahe umugisha mwese Imana yame iri kumwe natwe mu byo dukora murakoze
cyane reka mpindukire mpena Aline ashobore gushike na akajambo ka nyuma nawe nyene Aline tubisaba Imana Arabie Saoudite
yego murakoze murakoze kuduha ijambo twagire dushimire ukuntu mwatwakiriye ukuntu mwatuganirije dushimire na mama wacu mama Ela agerageza kuduserukira ijwi ryacu rikagera hirya no hino turushirizeho Imana ibishirizeho kumurinda no kumuzigama no kumuha ubwenge mvajuru dushimire na mama Everine niwe atumye tugera aha tugeze ubu ntitwari kumenya umunsi w'abakenyezi cyangwa umunsi mukuru w'abakenyezi ngo ni uwahe ni ukuri yaradukoreye igikorwa gihambaye cyane abo bose nifuje kubashimira nshimira namwe kuba mwabanye natwe mukatwihanganira uko byagenze kose ndabashimiye Imana ibambere umugisha
murakoze cyane madame tubisaba imana reka tujye muri Mozambique Mozambique Ela Rosette Mugisha muri Nampula akajambo kanyu
murakoze cyane rwose mbanje gushimira imana mushobora byose yo yashoboye kuduhuza ikanatwemerera nubwo ibyuma byagoranye cyane rwose twashoboye kumvikana hama nkongera ngashimira uwashoboye ko duhura n'umubyeyi wacu Ela namwe nkongera kubashimira kudahengeshanya kwama mushaka kumenya abapfasoni aho tugeze ego n'ukuri ndashimye cyane kuba mwatwumvirije mwumvise yuko aho turi turakeneye ubufasha kandi ndizeye neza yuko nk'uko mwabyumvise muzobandanya kutuba hafi kandi n'umubyeyi wacu azobandanya kugerageza akwiragiza ibibazo byacu asaba nawe ubufasha ahashobora kugeza kugira ngo natwe dushobore kwidegembya dushobore kubaho twumva ko natwe tumerewe neza ego murakoze cyane imana ibahezagire ibahe kuramba murakoze
ndabashimiye cyane ama namwe turangiza madame Evelyne Nikuze ngaho imaputo muri Mozambique
nuko turashimiye imana data wa twese wo mu ijuru kuba yaduhaye uyu munsi mwiza wo kugira ngo tuvugane namwebwe abamenyesha amakuru twongere dushobore kugira ikiganiro kijanye n'umukenyezi w'umurundikazi turi mu mahanga nkongera nkashimira cyane perezida wacu ngaha muri Mozambique diaspora Burundi kuko ari we yashoboye kuduhuza na n'umubyeyi wacu madamu Uwimana Ela uyu munsi akaba twarashoboye guterwa iteka kugira ngo umurundikazi wese ari ngaha muri Mozambique tubashe kubonana no kwegerana ni ukuri turabibashimiye turabimushimiye twongera dushimira n'akamo twateye abo barundikazi bakenyezi bari ngaha muri Maputo bakitaba ni ukuri baritabye kandi twaranezerewe cyane 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 twongera dushimira leta yacu y'u Burundi leta nkozi dusaba ko bodushigikira bakaduterera bayifatanyije n'umubyeyi wacu mama Ela kuko niwe jisho ryacu kuko ikibazo cyose duca tumuhamagara tukakimutura twongera tumusabira imigisha ku Mana n'inkomezi kugira ngo ashishikare ntanduhe ntarambigwe ashishikare kutwumva ashishikare kudutega ugutwi ashishikare kutubonera imbere atudodorere aho tudashoboye gushika kugira ngo imigambi dufise imbono yacu tuze tuyishike ko kandi namwe bamenyesha amakuru tubashimira cyane ko mwatwiyumviriye ko twebwe abakenyezi b'abarundikazi bari mu mahanga murakoze cyane
murakoze mwese ndabashimiye Nkuko muvyumvise barabakenyezi b'abarundi kazi baba mu mahanga bariko barahimbaza mu misi yahera no muri imisi iri imbere umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi. Twari dufise umugambi wo kuganira n'abari muri Afurika y'Epfo n'abari muri Malawi, ariko ntivyakunze. No munsi twari turi kumwe n'abari muri Mozambique no muri Arabie Saoudite. Twari turi kumwe kandi n'umufasoni Ella Uwimana. Ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifuriza umunsi mwiza mwese. Murakoze.